Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika yatangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu mwaramutse neza. Uyu munsi turi kwa gatanu tariki 28 ukwezi kwa kabiri umwaka 2014. Kuri mikro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbahaye ikaze kuri radio yanyu, radio ijwi rya Amerika.
Impunzi tazoba ziraronswa ubundi burenganzira bwo kuba mu gihugu kuri iyo tariki y'itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri 2014 hisunze amategeko y'igihugu bazohezwa bafatwe hisunze amategeko agenga uruja n'uruza mu Burundi.
Uwo ni bwana Edouard Nduwimana, ministre w'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi turazigarukaho mu kanya. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mwategure kandi mugezweho na Fidel Niyongabo. Fidel bwakiye neza.
Aramutse Eugenie, maramutse n'amashuti muduteze amatwi amakuru twabateguriye. Ibanki y'isi yose yarahagaritse ingurane y'imiliyoni 90 z'amadolari yari igenewe igihugu cya Uganda kubera itegeko rishasha ry'ico gihugu rigeramira abakundana nabo basanga ibitsina. Ayo mafaranga yaragenewe ivyerekeye amagara y'abantu muri Uganda. Umuvugizi w'ibanki y'isi yose yatangaje ko abategetsi b'ibanki y'isi yose bashaka kwihweza kurushiriza kuvyuko nimba itegeko rishasha rigeramira abakundana nabo basanga ibitsina rizogeramira ivyo iyo ngurane yashaka gushikako. Ibihugu vya Denmark na Norvège byatangaje ko bihagaritse miliyoni n'imiliyoni y'amadolari y'imfashanyo vya leta y'igihugu ca Uganda. Ubusweda buriko bugabisha kubigenza nkuko. Prezida wa Uganda Yoweri Museveni yateye igikumu ku itegeko rishasha rigeramira abakundana nabo basanga ibitsina ku munsi wa mbere. Secretary wa Departement ya Leta ya Amerika John Kerry yagereranije iryo tegeko n'ubudagi bw'abanazi na apartheid muri Afrika y'Epfo. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Ukraine Arseniy Yatsenyuk yagiriza leta yakuwe ku butegetsi ya Prezida Viktor Yanukovych ko yasahuye miliyari n'imiliyari y'amadolari mu kigega cya leta. Inama nshingamateka yaremeje Yatsenyuk umutegetsi ashigikiwe cyane mu bayoboye batavuga rumwe na leta mu mabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere mfata kibanze ejo kuwa kane. Yatsenyuk yatangaje ko miliyari 70 y'amadolari mu mafaranga ya leta ya Ukraine yarungitswe ku makonti yo mu mahanga mu kiringo cy'imyaka itatu irangiye ku miliyari 38 y'amadolari y'ingurane leta ya Ukraine yaronse yazimanganye mu byatumye igihugu cya Ukraine kigira ibibazo bikomeye cyane by'amafaranga. Yatsenyuk ari ku ruhande rw'ibihugu by'Iburaya na Amerika yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'umushikiranganji w'imigenderanire n'umushikiranganji ajeje ubutunzi mu gihugu cya Ukraine. Kimwe mu bintu bikomeye vya mbere ategerezwa gukora ni gutuma ubutunzi bw'igihugu cya Ukraine budasenyuka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha ko leta y'ibihugu bitari bike vyo ku isi ariko ageramira bikomeye ubwigenge bwo gushikiza ivyiyumviro kandi ko ariko akoresha amategeko akandamiza kugira bibuza abanyagihugu kugira uburenganzira bwabo. Muri raporo ya misoko ku mwaka utashe ku vyerekeye agateka k'ikiremwa muntu ku isi, Secretary wa Departement ya Leta ya Amerika John Kerry yatangaje ejo kuwa kane ko leta y'ibihugu bitari bike ariko atoteza abanyagihugu bavyo bifatiye ku mpamvu za politika kongera akaba ariko akoresha ubuhinga bwa none kugira geramire abatavuga rumwe nayo. Secretary wa Departement ya Leta ya Amerika John Kerry yadomye urutoki ku leta atari make avuga ko yatyoje uburenganzira bw'abanyagihugu bayo harimo ibihugu vya Syria, Uburusiya, Ubushinwa, Cuba, Misiri, Bangladesh na leta iherutse gukugwaho mu gihugu cya Ukraine. John Kerry yatangaje ko leta y'ibihugu 80 ku isi yashizeho amategeko akumira abakundana nabo basanga ibitsina. Ivyabona n'abategetsi bo mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria bavuga ko bikeka abagwanyi b'umugwi Boko Haram ko aribo bishe abantu 33 canke barenga bongera basambura n'amabombe ishure yigisha ivy'Imana mu ntara ya Adamawa. Igisirikare kenshi kigabanya igitigiri c'abapfuye bishikirijwe n'ivyabona catangaje ko abantu 6 mu bagize ivyo bitero bapfuye hamwe n'umusirikare n'abasivile 3 mu bitero 3. Ivyo bitero vyabaye jo kwa kane hafi y'urubibe n'igihugu ca Cameroon vyabaye umunsi umwe inyuma yuko ivyabona batangaje ko abanyeshuri bagera kuri 60 bishwe ku ishuri isumbuye ya leta hafi y'intara ya Yobe. amakuru yatangajwe muri ako karere yamenyesheje ko abanyeshuri bo kuri iryo shuri batewe baryamye bicwa igihe bariko bagerageza guhunga uburaro bwabo bwariko burasha. Igihugu cha Venezuela cyaratanguye ikiruhuko cindwi mu gihe ejo ku munsi wa kane mu gihe abanya Venezuela babandanije imyerekano y'ukuyamiriza leta y'igihugu cha Venezuela. Mu gihe cy'ico kiruhuko abanya Venezuela mu bisanzwe baraheba ibisagara bakaja mu bice biri ku nkengera z'ibahari kuruhuka no kugira iminsi mikuru. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yasubiriye Hugo Chavez yatangaje ko azoba uwundi munsi w'akaruhuko ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu aho abanya Venezuela bazokwibuka urupfu rwa Hugo Chavez yahoze ari perezida yahitanywe na kanseri. Imyerekano mu gihugu cya Venezuela yatanguye haraheze indwi zibiri yamara yariyongeye inyuma y'uko abantu 13 canke barenga byishwe abandi barenga 500 barakomereka. Abari mu myerekano basaba perezida Maduro gutanga imihoho kubera urugero rw'inkozi z'ikibi ruri hejuru cyane ifaranga naryo ryatakaje agaciro bikomeye.
Urakoze Fidel, cyote turi kumwe ayo niyo makuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika uyu munsi mugenzi wacu Thomas Kamirindi n'abatumirwa be barabaganira ku kibazo cy'amadini menshi mu Rwanda. Abakuri iki biganiro by'ijwi rya Amerika bibaza niba ubwo bwiyongere bw'amadini byaba ari inyungu bifitiye abanyarwanda cyangwa se niba ari ukwishakira umutungo. Turabararitse ni mu kanya isa 12. Tunyarukiye noneho mu Burundi nta munyarwanda ugifite uburenganzira bwo kwitwaha impunzi mu Burundi. Abahunze mu 1959 ubuhungiro bwabo bwarangiye ejo tariki 27 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka 2014. Ibyo byatangajwe na Edouard Nduwimana, ministre w'ubutegetsi bw'igihugu. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni uri Bujumbura mu Burundi adufitiye ibisobanuro.
Muri iminsi igipolisi cy'u Burundi kiriko kirasaka abanyamahanga baba mu Burundi ngo kiraba badafite ibyangombwa. Muri 48 bamaze gufatwa, 42 bose n'abanyarwanda. Ubu rero abanyarwanda baba mu Burundi amakenga ni yose kuko ngo n'ufite ibyangombwa arafatwa. Abanyarwanda batashimye kuvugira kuri mikro zacu bavuga ko batewe umutima wagadze n'isakwa ririkorera bakogwako. Abo twayaze benshi n'abakiri bato bakibaza ko leta y'u Rwanda iriko irasaba u Burundi kubarungika. Iyo myikeko irakanwa n'igipolisi cy'u Burundi. Amugipolisi bakavuga ko bariko barakora igikorwa cyabo cha minsi yose bakemeza ko mbere ari uburenganzira bwabo bwo gusaka no gufata abatagira ivyangombwa. Pierre Nkurikiye icegera c'umuvugizi w'igipolisi ararahira karengwa kwico gikorwa atasano gifitaniye n'amakenga abanyarwanda ba mu Burundi bafise.
Ngaha mu gisagara cha Bujumbura cancana mu makaratsiye yo mu buraruko no muri commune ya Giharo bashoboye gufatwa abashika 48 bose hamwe. Muri abo harimwo abanyarwanda 42. Igikorwa kiriko kirakorwa n'igipolisi ni igikorwa gisanzwe c'igipolisi c'u Burundi. Si n'irya mbere mbere ivyo bikozwe kandi si n'irya nyuma.
Nabihakana umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu we amenera inda ku rukumu Edouard Nduwimana aremeza ko u Burundi bwirukanye kuva kuri uyu wa 27 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2014 abanyarwanda ba mu Burundi na cane cane abari barahungiye mu Burundi mu mwaka wa 1959.
Turemeje yuko abanyarwanda bari baronse buhungiro bakitwa impunzi kuva mu 1959 gushika itariki 31 z'ukwezi kwa 12 mu 1998 yuko kuva itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri mu 2014 batuba bacitwa impunzi kuko icyari cyatumye bitwa impunzi cyarangiye. Impunzi tazoba ziraronswa ubundi burenganzira bwo kuba mu gihugu kuri iyo tariki y'itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri mu 2014 hisunze amategeko y'igihugu bazohezwa bafatwe hisunze amategeko agenga uruja n'uruza mu Burundi hamwe n'andi mategeko y'igihugu yerekana ingene abanyamahanga baba mu gihugu cacu Burundi.
Ivyo rero bihura n'amasezerano ishiramwe impuzamakungu gita impunzi HCR na leta y'u Rwanda bagiranye avuga ko itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ari nabanduka ngo umunyarwanda wese yitwe impunzi azobe yatahutse kuko icyari cyatumye bitwa impunzi cyarangiye. Ikindi gica gitera amakenga abo banyarwanda ba mu Burundi nuko mu gisagara cya Bujumbura aba abanyamahanga benshi na cane cane abava mu gihugu cya Congo. Ariko igitigire cyamaze gufatwa nk'uko mwavyumvise kuri 48 bamaze gufatwa, 42 bose n'abanyarwanda. I Bujumbura Tabita Mukamusoni, ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita Mukamusoni kuri iyi nkuru. Tunyarukire noneho mu Rwanda. Nyuma yaho mu ntangiriro z'uyu mwaka ibiciro bitangwa mu manza bihindukiye ndetse bikikuba inshuro zirenze 10 ingaruka zatangiye kugera ku baturage. Abaganiriye na mugenzi wacu Asumta Kaboyi bo mu murenge wa Kamubuga akarere ka Gakenke bamubwiye ko batsinze imanza ariko bakaba barabuze amafaranga yo kugura kopi y'urubanza ngo babashe kwishyurwa ibyabo byangijwe. Twumve Asumta ku bindi bisobanuro.
Nyuma y'imyaka isaga 3 abaturage bagera kuri 20 batuye mu murenge wa Kamabuga mu karere ka Gakenke ntara y'Amajyaruguru bangirijwe ibyabo n'imwe mu sosiyete itanga itumanaho mu Rwanda bagize amahirwe yo kubona ababunganira mu nkiko. Umuryango utanga ubufasha mu by'amategeko ubasha kubabonera ubunganira mu mategeko bakaza no gutsinda iyo sosiyete yari yabangirije imirima yabo. Ariko kugeza ubu abo baturage bagiye kugura impapuro z'incarubanza ngo babashe gusubizwa ibyabo. Batangazwa nuko urupapuro rumwe rwaguraga amafaranga 100 ubu rusigaye rugura amafaranga 1000. Nubwo urubanza rwari rwarangiye kugeza ubavuga ko badafite ubushobozi bwaba amafaranga 900 basabwa ngo babone impapuro zabo z'incarubanza. Dore uko babitubwiye.
Amafaranga kopi urubanza bari baduciye 1000 turayatanga, twari twayashatse turayatanga. Ariko tugezeho garahinduka batubwira ko ahubwo twatanga amafaranga 900. Ku mapuro bagomba kuduha. Iyi aya mafaranga ariko twaka kuyabona ntabwo nkatwe byoroshye. Hari n'uwaye bona mu mezi 5. Byose uko umva mwaka ntabwo wagurangiye.
Bari kunje 900. Kubera ko ari 500 umuntu ahingiraga ku munsi. Ubwo ntabwo nabankiriho. 900 kuri 500 ubwo nabamenze imizi zingahe.
Kandi mfite n'abana mu rugo.
Amafaranga 900. Habyaboneka yaguraga 100 ni ikibazo yaguraga 100 none cyafashe 1000 none tugeze muri kiko rero batubwiye ko bari barisubiye ko ari 1000 batubwiye ko buri muntu ari 900 tuza gusanga amafaranga tutayabona.
Umuryango utanga ufasha mu by'amategeko uvuga ko iki ari ikibazo kigenda kigaragara kuva ibiciro by'amafaranga atangwa mu nkiko bizamuriwe. Gusa ngo umuryango ugiye gukomeza gukora ubuvugizi ku nzego bireba. Uyu ni Bwana Kananga Andrew umuyobozi wa umuryango mu Rwanda.
Umuturage wahangaha mwahabonye babwiye mikoro yabo kubona 900 nk'ibyo barimo badusaba ntabwo biba byoroshye. Naho undi uri mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe kugira ngo abone ibyo 900 hari icyo agomba kwigomwa nk'itungo nyirango mwabyumvise nko kugurisha imyaka ye kandi yagombye kumufasha mu bindi. N'ubu bari mu ntagara ikibazo cyoroshye. Ubwo buvugizi tugiye gukomeza kubikora turebe niba wenda mu minsi iri imbere niba inzego zibishinzwe aricyo zahindura. Kuko itegeko ryagiyeho ariko impact iyo rizagira yari itaramenyekana cyane. Ndumva rero bitangiye kumenyekana ko hari abantu bamwe batishoboye. Mwumvise yuko nubwo itegeko riteganya yuko abakene bahabwa ibyemezo ariko mwumvise ko n'ibyemezo ubwabyo kubibona hari n'ikibazo. Barakubwira bati twebwe ntabwo umurenge wacu watwemera nk'abakene nyamara turakene. Kuko turi mu cyiciro cya gatatu ntabwo twagombye kubona ibyo byemezo.
Minisiteri y'ubutabera mu Rwanda yari yavuze ko abaturage bazajya bagaragaza ubukene bajya bafashwa kutagira icyo batanga mu gihe berekanye ibyangombwa bahawe n'inzego z'ubuyobozi. Gusa abaturage twaganiriye bemeza ko ibyiciro bashyizwemo nabyo biterekana imibereho yabo nyakuri.
Kwebwe nyine baratubwiraga bati haje ibyiciro. Urumva waba umuhanya? Ntabwo naba umuhanya. Ese umva waba umutindi? Ntabwo ndaba umutindi. Bati niwe ntubwo uri umuhinzi, ni ndi umuhinzi. Bikaza bityo ariko ntawe twatuzi ingaruka zizazamo nyuma. Naho ubundi ibyiciro batugeneye ntabwo tubikwiriye. Ingaruka nabonyemo ni uko nabonye banyita umuntu wishoboye ubu nkaba ntagomba kwigisha umwana ngo arangize.
Ibiciro bishya byikubye inshuro 12 kushaka gutanga ikirego mu rukiko naho kugura kopi y'urubanza mu gihe umuntu yatsinze cyangwa se yatsinzwe bimusaba amafaranga akubye inshuro 10 ayo yari asanzwe atanga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, akarere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru.
Urakoze cyane Asumta kuri iyi nkuru. Nshuti mwese muduteze amatwi iyi mwumva na radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora kutwandikira kuri radio yacu @vowanews.com cyangwa kuri radio yacu @gmail.com cyangwa kuri Facebook mukoresheje ijambo radio yacu VOA. Mu mwanya rero turabagezaho bumwe mu butumwa mwatwandikiye. Ngibi rero bimwe mu bitekerezo by'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika mugenzi wacu Edi Rwema abagezeho bumwe muri ubwo butumwa yabasomeye. Edi, mikoroni yawe.
Murakoze cyane Eugenia Mukankusi. Mu gihe cy'imyaka itatu gusa mu Rwanda hateganyijwe amatora y'umukuru w'igihugu. Ikivugo cyane muri iyi minsi nuko amashyaka atavuga rumwe na guverinoma ya Kigali akorera mu mahanga akomeje gucikamo ibice. Abatwandikiye bavuze uko babibona. Edward Ntarindwa yanditse agira ati nta uhindura ikipe itsinda kandi leta yacu irizewe. Clement Ntwari we yagize ati ikibazo kiri mu Rwanda si amashyaka ari mu mahanga kuba yacikamo ibice, ahubwo ikibazo gihari Kagame na FPR ye nibareke amashyaka yisanzure mu gihugu cyabo hanyuma babahe n'uburenganzira bwo guhatana mu matora. Ubwo se iyo mubaza icyo kibazo mwirengagije Ingabire Victoire uri muri gereza azira kuba yaravuye mu mahanga aje kwiyamamaza bagahita bamufunga. Leta iriho yanga ko amashyaka akorera mu Rwanda igihe cyose yanze gukorera mu kwaha kwayo. Ati biragoye kwiyamamaza muri kiriya gihugu, ubwo ibisubizo bizashakirwa mu zindi nzira. MCNet yo yanditse agira ati buriya iyo abantu bashwanye nuko baba bakora, ashobora kuzagiraho agashyira hamwe akaza afite ingufu kurusha uko ari ubu. Nubwo ibya politike biba bidasobanutse neza, erega ntibamenye impamvu bashwana n'ababyihisha inyuma. Ale Fidel Nduwayo we yagize ati haburana babiri hagatsinda umwe, ariko bitebe bitebuke na FPR ntizohora ku butegetsi. Hari uwaruzi ko MRND izabuva ko aha uwuzoramba azabona. Rukundo Jean Bosco we yagize ati wapi ntabwo byaborohera. Shimimana Cedric we yanditse avuga ati nibashaka gutora bazabireke kuko icyo dushaka nuko abanyarwanda tuguma mu mahoro. Uwimbabazi Kazming Eric we yagize ati yewe ibi bintu je mbona bitazorohana mba, gusa nyine bucya bwitwe jo reka dutegereze. Tuyizere Jean Claude we yagize ati mu Kinyarwanda baravuga ngo akabigira kabizi karya imboga karitse ubugari, bishatse kuvuga ngo abanyarwanda surtout abanyapolitike baraziranye cyane ku buryo bo bashobora kuba bazi uko bari kwitegura nuko bazinjira mu matora nyirizina. No kubihanga amaso rero Sofoni Irakiza Ngendahayo we yagize ati mwebwe mubona ko abananiranywe bakiri mu mahanga bogera mu Rwanda ntibarusenyagura, birekere FPR ikomeze itegeke nta mwanya wo kureka ngo abaruvuye inyuma barusenye. Ruganzu Ndori we yagize ati aho bigeza aha ntibishoboka kuko benshi muri bo bafite n'ibyaha bavugwaho ko bakoze, kandidatire zabo rero ntizakwemerwa. Kibasumba Blaise we yanditse agira ati mu Rwanda nge mbona nta shyaka ryapfa gutsinda FPR ari rimwe kireka bose nibishyira hamwe, ikibazo mbona bagira nuko bapfa umwanya w'ubuyobozi bukuru, urabona n'ubu bakiri hanze baracikamo ibice. Ubwo se abo nibo bahangana na FPR ifite amafaranga? Ahubwo nge mbona bazamera nk'uko muri Congo banze gufatanya maze Kabila arabatsinda mu matora yo mu 2010. Bafata urugero rwo muri Kenya ukuntu Kenyatta n'abandi bishyize hamwe, n'ibindi bihugu bifite demokarasi ukuntu opposition yishyira hamwe, naho ubundi bo buri wese abashaka kuba perezida kandi ntibishoboka. Union fait la force. Mbarushimana Selman we yanditse agira ati ikigaragara cyo nuko mubirirwa bavuga ko bahangana na Paul Kagame, uzashaka wese kugendera ku byo we abona bitateza imbere abanyarwanda uwo yavuze ko azahura n'urukuta rukomeye. Ikindi amashyaka yose ntabwo byayorohera guhangana na FPR kuko bigaragara ko ifite imbaraga, gusa abazemera gukora nk'uko ayitwa amashyaka ari mu Rwanda akora wowe azaze, ariko uwumva afite undi murongo uwo nyine azahura na rwa rukuta. Gusa mbona abashoboye bakora nk'uko ayo navuze yita amashyaka akora bakirira ku bifaranga bya FPR. Nitanga Jean de Dieu we yagize ati ndumva imyaka itatu ari myinshi ibintu bishobora guhinduka. Indatsimburwa 4 we yagize ati amashyaka ari hanze kuba tumvikana ni ya demokarasi itari mu Rwanda ayo mashyaka yo afite, nta mpamvu nimwe yo kuba muri forum cyangwa kugendera ku bitekerezo by'umuntu umwe nkuko bimeze mu Rwanda. Ngibyo rero bimwe mu bitekerezo abakunzi bacu batwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Urakoze Edi Rwema n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika kuri ibi bitekerezo. Ijwi ry'Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata uruhara ifise mu bihugu bya Aziya nka nkama. Ibyo bikaba byavuzwe na sekretari wa Departement Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry mu rugendo yarimwo mu gisagara cha Beijing mu Bushinwa. Akavuga ati twiyemeje gukomeza imigenderanire yacu n'ibihugu byo muri ako karere gakomeye mu nzego zitandukanye no gukorana n'ibihugu ducuditse mu ntumbero yo kuzana umutekano n'iterambere rirama, kandi imigenderanire yacu n'igihugu cy'Ubushinwa irakenewe cyane kugira ngo iyo migambi n'ibikorwa byacu bishobore kugenda neza. Perezida Barack Obama yabwiye umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping aho bari mu nyubakwa yitwa Sunnylands mu ntara ya California mu mwaka wa 2013 yuko biyemeje kugira imigenderanire myiza nabo ihagaze ku ngingo zibiri zikomeye arizo ukwifatanya nabo kugizwe n'ibikorwa biboneka n'umwumvikano hagati yabo ku bibazo badahuje kw'ivyiyumviro. Secretary Kerry yavuze ati imigenderanire dufitaniye n'igihugu cy'Ubushinwa ni imigenderanire yamirikira hinyanyugwa. Ati turibaza ko igihugu cy'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigiye birashira hamwe ivyiyumviro hariho uburyo bwo gushobora kurangura imigambi ikomeye itari mike. Nyuma yaho abonaniye n'abategetsi bakuru bakuru ba leta y'Ubushinwa I Beijing, Secretary Kerry yabwiye abamenyeshamakuru ati mu nama twagiranye nabo twaraganiriye ku migambi ibihugu byacu byiyemeje yerekeye ihagariko ry'ihinguriro rya nuclear igihugu cya Korea yo mu buraruko gifise n'uruhara rukomeye igihugu cy'Ubushinwa gifise kugira ngo uwo mugambi ushobore kurangurwa ati twarongeye turaganira ku vyerekeye ihindagurika ry'ibihe n'amasoko ntanga nguvu adafise ingaruka mbi kubidukikuje ati leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubushinwa biri hamwe birungika imyuka mibi renga kubice 40% vy'imyuka mibi irungikwa mu kirere ni nayo mpamvu ari ngombwa yuko leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bija hamwe kugira ngo bitore uburyo amasezerano mpuzamakungu ajanye n'ibidukikuje yokurikizwa ati ukwifatanya hagati y'ibihugu byacu ku bibazo bikomakomeye bihanze isi ni ibintu bidakwiye kwirengagizwa Secretary Kerry akavuga sozera ati leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubushinwa vyifatanyije mu bikorwa vyinshi bitandukanye biturutse mu masezerano yagizwe hagati y'ibihugu bitandatu bikomakomeye ku isi mu gutorera inyishu umugambi wa nuclear igihugu cya Iran gifise no kuvyerekeye ibibazo bihanze Siria na Sudan yo mu bumanuko ati birakenewe yuko nk'ibihugu vya mbere bikomakomeye mu butunzi ku isi dukorana tukumvikana ku ngingo zimwe zimwe tutabona kumwe ariko na cane cane tugakorana mu buryo buboneka ku ngingo zishobora kugira ingaruka nziza ku bindi bihugu.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuzi turi kumwe ibiganiro byacu by'igice cya mbere biri hafi kurangira mbere yuko dusezeranaho ariko Fidele Niyongabo hagiye kubanza ababwire muri make amakuru avugwa muri iki gitondo. Fidele, mikoroni yawe.
Urakoze Jenny, amakuru twabashikije twababwiye ko ibanki y'isi yose yahagaritse ingurane y'imiliyoni 90 z'amadolari yari igenewe igihugu cya Uganda kubera itegeko rishyasha ry'icyo gihugu rigiramira abakundana nabo basanga ibitsina. Aya mafaranga yaragenewe ivyerekeye amagara y'abantu muri Uganda. Tongeye tubabwira ko umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Ukraine Arseniy Yatsenyuk yagiriza leta yakuwe ku butegetsi na ya president Viktor Yanukovych ko yasahuye imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari mu kigega cya leta. Inamashinga mateka yaremeje Yatsenyuk umutegetsi ashigikiwe cyane mu bayoboye batavuga rumwe na leta mu mabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere mfata kibanza ejo ku munsi wa kane. Ku yindi nkuru twabwiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha ko amaleta y'ibihugu bitari bike vyo ku isi ariko ageramira bikomeye ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro kandi ko ariko akoresha amategeko akandamiza kugira bibuza abanyagihugu kugira uburenganzira bwabo. Muri raporo ya misoko ku mwaka utashe ku vyerekeye agateka k'ikiremwa muntu ku isi, Secretary wa Departement ya Leta ya Amerika John Kerry yatangaje ko kuwakane ko amaleta y'ibihugu bitari bike ariko atoteza abanyagihugu bayo bifatiye ku mpamvu za politiki, akongera akaba ariko akoresha ubuhinga bwa none kugira ageramire abatavuga rumwe nayo. Ivyabona n'abategetsi bo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria bavuga ko bikeka ko abagwanyi b'umugwi Boko Haram aribo bishe abantu 33 canke barenga bongera basambura n'amabombe ishure yigisha ivy'Imana mu ntara ya Adamawa.
Jeze twari kumwe ibiganiro byacu by'ihice cya mbere naha bihumurije mu izina ry'abagenzi banje bose mbashimiye kuba mwaduteza amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibiganiro. Washyize hamwe ibiganiro ni Fatou Karara Alimasi, amakuru mwagejweho na Fidele Niyongabo. Kuri mikro mwari kumwe na Eugenie Mukankusi. Turabararetse rero ntimucikwe n'ibindi biganiro byacu bya nimugoroba saa moya n'igice. Turaza kubagezaho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari n'ahandi muri Afurika no mu mpande zose z'isi. Hagataha rero mbifurije amahoro n'umunsi mwiza mwese. Nimuve ku maradiyo yanyu cya kiganiro muri isanga ku Ijwi ry'Amerika kigiye gutangira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.